Awe ruguru ubatse na ufise imbyaro zingana gute niko buja guma kubona yuko menga urumucafu eh bishobotse ama radio
yo dufashe n'umuntu wasanga ariko arakubitwa azira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga menga nta kimwe bibatwaye isanganiro
kaze mwese bakunze ibikiganiro ahiwanyu havugwa make ahiwanyu havugwa make ni kiganiro kibaha kanya ngo mutuyagire ayo makuru yabaye ngahi wanyu amenyesha makuru batamenye ngo bamenyeshe canke ayo makuru kubganyu atashikirijwe neza kuri radio isanganiro tugira tuti ibintu vyiza bimenyekanye abavyumva barabifatira ko bikaba karorero gutyo iterambere ligashwara igihugu cyose ibintu bibi navyo bimenyekanye ababikora bari kubitagashi bakabiheba canke abagira ico bafashije bagahaguruka kugira ngo ibintu bihinduke umumenyesha makuru kandi ntashobora kuba hose canke ngo amenye vyose kuri radio isanganiro rero tubasaba kuba abamenyesha makuru bahumuherereye mukibera igisho n'umunwa kanatsinda ngo inkuru uyibarirwa n'uwayiboneye turasubiye kubaha ikaze
reka rero tubaha ikaze bakunze ibiganiro bya radio isanganiro cece n'iganiro ahiwanyu bavugwa make mwavyumvise amenyesha makuru ntibashika hose hari ntibamenya vyose ariko aherereye ku mutumba muri quartier aho mu ntara muri commune ushobora kubona amakuru amenyesha makuru batashoboye kumenya canke ngira ngo batashikije uko bidateza kugenda ni kanya rero uyu munsi muraza mutubwire ayo makuru tutashoboye kumenya ngaho uherereye Mwereza lakua tuwakura kuliza ni za telefone, miro wangiri ndugu nazi tandatu, ubusa miro wangiri nazi tatu, wa majachenda na mwiki tatu nazi tatu, change miro wangiri tandatu nakane, ubusa miro wangiri ndugu, change miro wangiri nazi wili, miro wangiri nazi na mwiki tatu nazi tandatu, ubusa kabiri. Mweze mutwiganire ayo makuru tashoboye kumenya, kuko mumva yuko abamenyesha makuru badashobora gushika hose.
Aro?
We, amahoro cyane.
Aro?
Ego, ndabumva muri bande?
Turino nga mundo muri nyikawa turino muri Bujumbura rirana
mu ntara ya Bujumbura abo ni mu ntara ya Bujumbura
mu ntara ya Bujumbura
ego ikibaza amakuru tutashoboye kumenya twebwe ngaha iwanyu naya
amakuru dufise ngaha
be ni ku mutumbo wahe
da
ni ku mutumbo wahe
ku mutumba
ni mutumbo wahe
Ndi muri mutambu.
Aha. Amakuru tutashoboye kumenya naya.
Amakuru twebwe abarimyi bikawa no kuri turashonje turagezaho twihebura. No kuri twarasoye dukawa ku mayizine n'uno munsi ndi baraduhemba udufaranga.
Udufaranga ntimurakabakaba.
Kaye n'ukuri ndi baraduhana agafaranga twabuze du abana bari mu gutangura amashure.
Mwatanze ku ideni.
Sa bo batu kuri da kwatu ko mai tinu romba batu kuri ya ikawa da tinu de ti ititi hisi ye ama bakatuhemba bahora batangura kutuhemba mu kwa gatano mama bakamariza kuhemba mu kwezi k'umunane
ubaci ya meza ngahe mutayaronze
nira ni faranga baratu hanu kuvuga twahe buye turagetaho twihegura twabaje dusirisa abana mu ishure
haci ya meza ngahe none
Ati ya kupa na niturahembwa namba kupa ni tari kice cha mbere cyangwa cya kabiri niturahembwa.
Ama kuva mu kwezi kwa kanga hino.
Ubu urabona dutanguye kwezi k'icyenda twahora tuhemba mu kwezi kwa gatanu cyangwa mu kwa gatandatu bakamariza kutuhemba mu kwezi k'umunani.
Ehe.
Aba n'ubu tugereye mu kwezi k'icyenda.
Aba bajejwe aba batware barabizi.
Barabizi eto bundi tuheruka kumva ku radio ngo umukuru wa Odeka avuga ngo kuri uyu musambo warayo uhetse ngo butaba duhemba twararindiriye tayibura none n'ubu abanyeshuri tuti ingene bako batoyika kandi ni kawa ndi twasasiye kubera yuko twabutse udufaranga twahora dukoresha mu gusasira
urumva ikawa ntimusubira kuyituturira neza cyangwa kuyisasira kubera ata buryo
we ko isasitse iki ko twahora dukoresha udufaranga twahembwe mu muhembo wa kare ama ndurumva tukaba ariko dukoresha ubikawa iri uko nyene naho yasuri se ntituzi ko izovamo indete kuko tutayisasiye
ababijejwe ko bari babashize mu muhango ntimwasubiye kwishuza
sa
ntimwasubiye kwishuza ko bari babashize mu muhango
basa twebwe n'ukuri bari batubwiye ngo twugurutse amakonte makonte twarugurutse twararindiriye turahebura n'ukuri
ayo mezi yose ntimurasubira kubabona
ye kandi baradusubira ko twahebuye ndituti ryari cyo tugereye kure
none ntimushaka kwitura abategetsi babegereye mukabaturisha kibazo
ahubwo ahubwo nk'umusikiranganzi w'uburimyi n'ubworozi niwe yari akwiye kuduha umuco aba katenyarukiriza kutuhemba kugira ngo tugurudukaye twabana
yego urakoze cyane turazi ko abategetsi babashikiranganje n'abandi baba ariko barumvise ikiganiro turizeye ko ashobora guhinduka umunywanyi wacu yamaze kugeza ko yashikirije icyumvira ati gushikirwa aciye amezi n'ayandi bataronse amafaranga y'ikawa bashoye kuri izine twizere ko ababijejwe racicara bo muri Odekari karavuga n'abajejwe intwaro ngira ngo boheze bagakorana kugira barabe ico kibazo igihe cova mu nzira cacane mumvise yuko bariko baritegura kuja mu mashure bongera basasira niyo kawa bati uburyo bubuze zica zibingorane. Rabana yana kiganiro ahiwanyu bavugwa make ku radio isanganiro akanya radio isanganiro yahaye abanyine gihugu cyangwa gihugu aho baherereye kugira bavuge amakuru amesha amakuru tutashoboye kumenya ko badashobora gushika hose aho rimwe ico gihe mugaca tubera ijisho bakatubwira ibiriko biraba ku mitumba mu makartie aho ku mashure hirya no hino mu buzima butandukanye bw'igihugu batubwira ayo makuru tutashoboye kumenya kucyo beza bigafasha ngira ngo habene gihugu ikambere n'abajeje ntwaro kugira bashobore gufata ingingo zikwiye ikambere n'abandi bose bashobora guterera kugira ngo ubuzima bw'umwene gihugu bumere neza ni kwe duye sanganiro mureze mukatwakura kuri za nimero za telefone 76 83 933 yebe ni WhatsApp kugira byorohe cyangwa 64 77 naje ni WhatsApp cyangwa 22 24 63 2.
Dice quegne galia shira ewe mungu wetu tusaidie ili inchi yetu iwe na amani.
Halo.
Halo.
Yambucha, amahoro.
Amahoro, ane kwisanganiro.
Ego washitse ni kwisanganiro. Muri bande mutwa kwimurihe?
Kazikari ndi mukabezi.
Mukabezi mu ntara ya Bujumbura.
Ego.
Ego, mukabezi bo ni komine mbega.
Ego
urakoze. Ama amakuru tutashoboye kumenya ngaho mukabeze.
Nikure ifumbire twarabuze.
Ifumbire ntiyabonetse ntayihari.
Niyabonetse bakira ya abibirarane.
Abibirarane ni ukuvuga ibirarane vya ryari.
Byo
kumwaka uheze.
None twe kubizisha dutabisha.
Abashasha mwarondeye ifumbire ntimwashoboye kuyironga.
Nubu ni twarona.
Aho mwari mwatanze amahera kuva ryari?
Arahetse kwezi turishe ajya sigara.
Yego. Mwateza kuyaronka ubwo nyene mukira canke mwa iyo fumbire mwaca muyironka haciye imisi ngahe?
Twayagombora tukasaturya nka ifumbire kare ariko ubu ni ikifumbire.
None mwumvise ko hari ibirarane batari bafise batari batigeze baronka ifumbire kandi bararishe mwe mwarishe vuba murumva mwe. Bicabigenda gute?
Twese abamba kubaza ko dushobora kuyironka nuko badusubiza amahera tukamenyesha ko twokwikuriha kuba magendo
muheza mukayironka none. Uyo munywanyi akabavuga ati ifumbire yarakenye mu ntara ya muri komune ahujya mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura ati ifumbire bararishe mbwa ntibaronse ati abaronse n'abari bafise ibirarane. Ndege kenda mubaze bega baheze bakangira kinganiki bega hoho biraheza bikagenda gute ariko ndumva aho gatelefone gatamukundiye niba dakoshobora kugaruka. Turabona yatwakira n'abandi bafite ico badushikiza ku makuru tutashoboye kumenya tubamenyesha makuru kuko tudashobora gushika hose murabizi ahubwo bacanga kuri ubu nashobora kurashikirijwe mugatashije gute ariko ni ku radio isanganiro niko kanya mwamuronse kugira mutubwire amakuru tutamenyereye avugwa ngaho iwanyu ku mutumba aho iwanyu muri quartier aho iwanyu ku mashure aho iwanyu mu masoko n'ahandi muca kuri radio isanganiro gutyo tera tubakire ukuri kwabye.
Chapie gukora kugira ngo abane neza na mugenzi we umuntu wese nareke kosha nabi mugenzi we ahubwa hagararira ubugabo n'ubutore bwiwe tuba bashinga ntahe bawushitse tuwa rukarunywanisha bose tuwe intamenwa mukubaka tuva banure n'ubusambura. Twese dushaka urukundo, twese dushaka umubano mwiza, twese dushaka urukundo we, kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu. Aho uri hose gendera amahoro, gendera ukuri n'ubutungane. Aho uri hose gendera amahoro, yubakire wongere uyavome. Twese ugwaruka chatwirarutse tuba bashinga ntahe babushitse tugwaruka unywanisha bose tuinamenwa mukubana mu mahoro. Twese dushaka urukundo, twese dushaka umubano mwiza, twese dushaka urukundo we, kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu. Kori neza, 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 kori ne
Turabananya n'ikiganiro ahiwanyu bavugwa make kuri radio isanganiro. Ikiganiro kibakanya kutubwira amakuru tutashoboye kumenya tubamesha amakuru uko tutashobora gushika hose, ugasanga hari amakuru tutashoboye yashoboye kuducika tutamenye, ariko agiye habona agafasha abaringa basanzwe babanga aho hantu abajeje intwaro kamenye icyo baheza bagakora. Bishobora kuba ari bita ibyagoye cyangwa ibyagenze neza, tumuca kuri radio isanganiro. Muratwakura kuri za nimero za telefone musanyumenyereye 76 83 83 76 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 chanke zo kumeza 22 24 63 36 ubusa kabiri
akavama hanga ngobaze baduciye mwimirwi baje
ndabaye
amahoro cyane muri bande
mutameze neza kirongo
ego je ndamezereza kweri ni sawa nawe
naje ndakenguru kadameze neza nako
ariko wewe wamenye nanje sinakumenye
niroje susa
ah roje urakoze cyane rojeshu nagweruka kera cyareje
neza cyane kwenze
uhagaze neza mugabo
neza na neza uyu temeze neza kandi muri muntara ya Bujumbura muri komune na hano
ndahabona mu Gihosha
mu Gihosha neza na neza hanyuma kuri jena ya ndawe na ikibazo cy'amazi
ikibazo cy'amazi
bamwe barayaronka abandi ntiyaronke ni ibintu je mbona nengo barayobeye aho usanga nk'urupango mwegeranye ugasanga barayafise ariko umuntu ntabimufise Jewe narishikiye kwishami rya Regideso nanjye ni hafi mu Gihosha
yego
baca bambarira yuko ngo turi kumarinye ya kera muganga nkaca ndaba hari undi muntu dusangiye rinye nga hafi nyine kwa Rojane
yego
ati ugasanga ari
wewe uca ufata ko atari ibyo ibyo bakubwiye ko atari ibyo Roje Justara ga telefone kamukundiye ariko yavuga ati kibazo cy'amazi amazi ntaboneka ngaho mu Gihosha mu ntara ya Bujumbura ati rimwe rimwe biraheza bikagorana bakavuga bati ni amatwiyo ya kera bari ku marinye ya kera ariko avuga ati sivyo ngira ngo ni kibazo abajejwe navuga nti amazi muri Regidezo bashobora kuheza bakagira cyo bagire bakagice bavuze kuko amazi heshe nivyo turamba ko azarabura abura bakeneye inyishu ngira ngo bako badukurikirana muzoheza mu ronke inyishu mu minsi za ni kibazo tubanaye dukurikirana
abarundi umutima muri kigihe turimwo bakwiye
Uri mwe ku murongo alo? Yambu cyane.
Mahoro.
Murahoro, murumeze neza?
Turashimira Imana.
Naje ndashima cyane gose.
Jiribere ku mutakura.
Jiribere ku mutakura mu gisagara mu ntara ya Bujumbura. Muri komine ntahangwa.
Ndo muhungu sanzwe nyonga moto.
Ehe.
Makuru mutamenye.
Yego.
Yishaka kubwira arango y'igipolisi.
Aha.
Ku isoko mu Kinama.
Yego.
Twaje kanya bakiriya ba motari.
Mhm.
Yipolisi cyangwa ku isoko mu Kinama kiradufata.
Mhm.
Bakatwagiza yuko ata parikingi hari.
Mhm.
Iyo hacha mbazi kibaza abajitwa yipolisi.
Yego.
None umuntu atwaye umukiriya akamushana ku isoko.
Mhm.
Yo bari kosa.
Ku isoko none kuri isoko nta parikingi nimwe hari.
Nta kivyerekana kiyari ko atayi hari.
Niyo mubajije none bababwira ngo iki?
Bakubwira yuko ata parikingi hari.
Mhm.
Kani kibabaje bacha bakwa kamahera nagire gitasi bago
ubwo nti muhagaranye naho mubonye mu kiriya kugira ati hagaragwa cyo hagaraho yata parking
nukuri mu bisanzwe ibintu by'amasoko
eh
kamenge
uh-huh.
kinama mu buterere ho turahagarara
ariko mu kinama haruguru y'isoko kuri pave je ndabona ko hariho parking aha ama moto hagarara menshi
rero haje badufatiraho ngo nta parking ihari
abagacha babereka he ntibabereka aho mushobora guhagarara
kwikaburimbo
mukaguma kwikaburimbo
eh batwankira kwinjirayo
eh
bashaka yo kubaza abakozi babarongoye
aha
cyo kibazo bakikirikanira hafi kubera baraduhongabaniza umutekano kandi iyo namahera tubaha nka gitasi baduha
ubwo mwebwo ntibibava ko muhugo sanga muhagaze nyene nabi ukutahamutatsira guhagarara hamwe ugasanga n'imodoka n'abantu bagenda n'amagoni ntashobora kurengana
oya mu byukuri
yego
ibisigura batubwira ngo turume kwikaburimbo
aha
bifashe
eh
kuko nako ntwo twara umukiri ya paki umuziko
aha
umushye kwikaburimbo kandi agiye ku isoko
aha
urumva ntibifashe
ntimugera muhura nta namwe muhurira kugira ngo babwire neza intumbero mwa ikintu ikikorwa ikinavuga nti kibazo cova mu nzira
nta namwe bari gubukiza
ego
ego
okay nibaza ko abajejwe intwaro abajejwe umutekano nabo nyene barumviriza amaradio tubaza ko natwe tuzoyikurikira turabe neza ko ibyo bintu byo barivyo
nokuri babyumve ku isoko mu kinama abamotari nta mutekano dufise
eh ariko ndakubaze
sa
none nkubu babagiye ati mugume ku isoko ku ikaburimbi nti umukiriya ntiyo cabananya ku isoko n'amaguru
yagoye kubahiriza kandi mugata amapanka ahita hari biragoye
eh
basi ntibashyira amapanka ahita tubibona icyanditse
kandi hariho n'ababaserukira abatwara amamotari amashirahamwe yanyu
ibyo byarakuwe
ku bwanyu byogaruka kugira ngo bashobore kuvuga ibibazo by'iwanyu
oya ntibikenewe
eh
oya ahubwo boshyiraho ibintu byanditse biboneka
aha urakoze cyane
murakoze
umugoroba mwiza turabananya twakira abatwakura barajyana no batubwira kubijanye namakuru tutashoboye kumenya hajya no hino murumva baravuga ibibazo bijanye ni kawa batanga amafaranga batararonka baravuga ibibazo by'ifumbire hari bariko baravuga ibibazo by'amazi ya regide zataboneka hari bariko baravuga ibijanye n'amamoto afatwa kubera yahagaze bavuga bati yahagaze yataze guhagarara turazi ko hashobora kuba hari ibibazo byinshi hakaba ari n'ibyo tutashoboye kumenya niko kanya rero tubabwira ngo mushobore kutubwira amakuru tutashoboye kumenya muce kuri radio isanganiro ni kuri za nimero musanzwe mumenyereye 76 83 33 64 74 izo zose ni WhatsApp kugira bishobore korohera ca 22 24 63 62 2
tubafanure n'ingeso zatugejeje kure twamiza ku mutima twamaca kubiri atazo tugeza dukwiye kugwanira ubumwe n'amahoro dutegure kazoza k'igihugu cacu twame dufatana munda tujinama n'ingingo maze sangire byose ibisezerano ritazohera twijukire ibikorwa byo kubaka Burundi twame twisunge imigambi y'iterambere ry'Abarundi maze komezi bikorwa vyiterambere ry'igihugu cacu nawatoranye ubwoko nawatoranye umutumba twese turi ingenzi zizi turabana b'Imana twamize byose abarundi binwari tukomeza urugamba urugamba kokuba musagare umunsi rimwe
twese turi bamwe twese rimwe dusangiye kandi sinagahiye turabavandimwe turabavukanye turabarundi twese
Chiya ngo millionaire bose ngo millionaire na eco cash
tubwirana tubwirana ngire byo numvise nibiki
hari inde tele eco cash ahubwo rero ndiko nganyira abantu bataratangura kuyikoresha
ngira mbyihira je ndayikoresha haba mu kubitsa amahera kurungika ndetse no kuriha ibidandazwa
aho rero reka mbanze ngukeze nti ba millionaire na eco cash
kwese mugere ariko sigurira kuko numvise millionaire na eco cash ntahura umuriyoni
rindira sinaza gukeza simba ubukene madu sangwe kuba millionaire na eco cash
kwese kwese kwese
kuri gutira gutwi rero wumve igisabwa kugira ngo uje mu bantu bagiye gutsindira umuriyoni muri eco cash
ndaguteze yombi
Inyuma bonus y'icumi nani kwijana uhabwa uguza amayinite na eco cash ubu naho eco cash yabazaniye promotion yagakura ba millionaire na eco cash ba millionaire na eco cash ukurikije eco cash mu kurungika canke kubikura amahera kugura amayinite kuri hafagitire kuri umudandaza ndetse no gukura amahera yawe kuri konti ya banki Ukashya kuri eco cash ugashikana ibihumbi bitanu ucuronka amanota aguha amahirwe yo gutsindira umuriyoni ibihumbi bitanu biguha inota rimwe iyo promotion itangura kuri wa 19 rusama uyu mwaka wa 2025 imara amezi atatu kandi buri kwezi hazaba hariho abantu baba abamiliyoneri mu gutsindira umuriyoni ayo mahirwe ntagucike yo kuba umumiliyoneri fyonde akanyenyeri amajana na 44 akanyenyeri rimwe akadirisha wirabire kuri akwiza amanota atanu ari nagwa kuja mahiganirwa umuriyoni na eco cash eco cash telefone yawe n'ingodo yawe
Yema yivyo bihanishwa turabandanya n'iganiro ahiwanyu bavugwa maki kuri radio isanganiro ikiganiro tuba tubashikiriza ku munsi wa mbere kuva gice cy'isaha zibiri z'ijoro tukaba tugeze kugira cy'isaha zibiri minota 31 turabana n'iki n'iganiro mutubwire amakuru tutashoboye kumenya ahiwanyu ku mutumba wa muri quartier aho muri ntara aho muri zone aho umuntu muherereye ushobora kuba ari byinshi tutamenye bijanye n'ubuzima bw'igihugu Mugize bisata cindero mushaka kuba mukija mu bisata cy'ukuca magara y'abantu mushaka kuja mu butunzi mushaka kuja no mu bindi byose muca kuri radio isanganyiro mukatubwira kugira ngo bimenyekane ngira ngo umuntu ari ngaho bashobe kutora gahengwe mu gihe bimenyekanye turazi ko baje intwaro canke abandi bose batunganeza abandi ashobora kushaka kwikorera ko kugira ngo ikintu cyose gitore inyishu muca kuri radio isanganyiro mu gatelefone kuri 22 73 zose ni WhatsApp kugira ngo mushobore koroherwa Amuriwa ku murongo halo Halo Aka telefone ngari kamukundi yangira ko shaka yarondera kamarezo canke utunite twa education mu tunite kugira ngo ushobore gushikiza icyumviro tushobore kukwakira ushikize ikiri ku mutima tubwire makuru tutashoboye kumenya ari ngaho iwanyu
turi bamwe nitube bandabizi canke base ndayibaza mu bikorwa by'iterambere kuko vyega twebwe gwaruka kuko vyega twebwe gwaruka turengera moko dufatane munda mukuyatsimba caza hamwe no mukuyakomeza tugwize nkino mu guteza imbere imico na karanga
ka Halo Halo ndabona gatengera gatelefone kiyo nikamukunde kwa namvise ko ni radio yari kure yari hafi iwe cane gose mugaraze muze mu telefone ka radio kanyu mukigize yo canke mugabanye volume cane kugira dushobe kumvikana nani ho bica bitugora mu matwi ndeza ngo twumvikane neza turabona ni higaniro ayi wanyu havugwa make
no kumushati zina waruka we sahari uve mumugambi wa mahoro kuva mino kushiza no kumushati dukore nkabi korera ntidushira imbere inda tumenye ko turi mamwe twese tube mamwe turangera mo kwitukira ibikorwa byitara mbere mu mahoro ninda tara ya nyote we ninda tara Ninda tala ya nyote we, ninda tali. Ninda tala ya nyote we, ninda tali. Ninda tala ya nyote we, ninda tali. Nimuze twesu waruka zimba, taza mahoro mazenitu. Yari ganwe, zina waruka we sahari. Unge mumu gambi wa mahoro kufapino.
Mbega yemwe kukidufuza Ereka turi bene mukabumwe Turakenye yekoko Twi amenyo yabatwenzi Ehu mutwenzura kitse Nidukubita gatima membero Tugaruru mutima
Mwane mwanyi kumurongo alu?
Alu.
Ya ambu chana?
Ya ambu nezi.
Ego, mwari wa ndemu tuwa kuyemuri?
Mwo, ndi Joseph Kubihara.
Aha.
Ego.
Kubihara na mahera?
Kubihara ni Kizingo Bihara.
Ah, Kizingo Bihara, mkanyosh.
Ego.
Ego, ama kutu tashu weko minyakwari nga hama gisagara hafi, ayo tami nye na ya?
Ama kutu tami nye.
Ego.
Nabantu batwaze singo barupura muruzi kizingo umba abantu barananiranye umuntu agerageze nuko wabuza kandi bumva naho bwira abategetsi nabonye ne barabatinya
barupura ku murango barupura mwijoro
Arupora kumurango ni mwijoro basishamwe.
Eh, kumurango kandi urumva bababona n'abajeje intwaro bababona.
Yego, kenshi nk'aba police ntibahaboneka kenshi.
Aha.
Mugabo tagerageza kuvuga baragiye kure gusikwa mutanteri turavuga icyo kibazo mugabo naho mutanteri yababuzije ntibigeze bareka.
Ubu muramaze kubona ingaruka z'uko kuropora ngaho muruzi muri aho muri kizingo.
Nukuri uruzi rugeze ahatemba twaramutse cyane gusika naho inzira zihera ugiye ku musozi wo manuka baza nk'imeto zisika mirongo ibiri utatu mazi
none ko ngaho babujije kuhubaka abaropora batwara
basha bamwe barafise ibintu binaguma nza guseha abandi rero batwara mu mazu niwo afise ingorane nini
abatwara mu mazu ngaho muri kizingo bihara
kuko bo barupa kumena y'abantu ahantu umuntu muntageza hose arashwawe mugabo wa rupora wabudije bavuze induru bakaronda ingene bogira nabi bantu babuza
yego
bwa rero ubu abantu barabatinye basigaye bagira isamye bakomye wese acha yumva ubwo bagacavuga ati ntakundi ko menga barahagarikiwe
basa nabahagarikiwe
yego
nico gituba muca mutinya kuvuga amajambo menshi ati abantu baraturengera
yego
urakoze cyane
kwa saba abategetsi ko bufata icyo kibazo mu minwe kugira barabe ingene cyagenda kuko atari uko bagera mu bintu kuvuga imvura irushaho kugwa abantu bazuca bimuka
urakoze cyane reka tuze ko abajeje intwaro reka mbere n'abana n'igipolisi bashobora kuba ariko baravyumva duhagira icyo bakoze tuzere natwe tubane tubikorakiranira hafi
mwamukoze cyane hamwe mu bikurikirana tukabona natwe abantu bakabahagarika
yego urakoze cyane ijoro ryiza
sawa
bye
Wagachira gateka kasina munu hamatwige kwihanganirana
Nuga rero duciye turangiriza ikiganiro ahiwanyu bavugwa makico kuno munsi wa mbere tariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda 2025 ikashimira batwakuye batubwiye ibibazo byinshi amakuru ashobora kumenya hajanye n'ifumbire babatanze amafaranga batararonka ifumbire abatanze ikawa ku mastation y'ukwezi kawa n'abanyeri batashobora kuronka amafaranga yabo batubwiye ikibazo c'amazi ngaha mu gisagara ca Bujumbura batubwiye amamoto ngaha mu gisagara cyane ngaho mu komine ntahangwa barabuzwa bagera bati ntahagarara hariho hose ataguhagarara ku parking turumvise n'abaropozi ngaho muri kizimwe bihara reka tubakengurukirewe mwese abashobwe kuronka umurongo n'atashobwe kuronka umurongo tubifurize kugira ijoro ryiza ngaho iwanyu
havugwa maki nta mwanya afite kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo bizi ingorane ziwacu mu kazi naho buri umuga